Yemwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mu yumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ikaze makuru yo kuri no mugoroba ugiye gushikizwa na JFD Niyongabo. Bamwe murantunga bamwe mu Barundi bakorera ibikorwa by'ubudandaje muri territoire ya Fizi mu seruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo bararajwe ishinga n'abajejwe umutekano.
Ikibazo dufise nuko tugere ino tujye gucingera ariko hagera gutaha kibazo kikabinzira. Badushika mu nzara ndufaranga twakoreye bakatutwaka rugashika atakintu tujanye. Bakadutoteza ngo turabarundi nabuze kuntaha kubera inzira zabaye nabi cyane.
Abo ni bamwe mu Barundi bacururiza mu misozi ya Minembwe muri territoire ya Fizi muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Sentere nkuru ya Nyarugenge mu Rwanda yabandanije urubanza abanyagihugu ba Nyarutarama mu gisagara cya Kigali baregamwo leta y'u Rwanda gushaka kubambura imitungo yabo. Abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu nama i Geneva mu Buswisi ku kibazo cya Ukraine. Amakuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ntimuve ku maradiyo yanyu ni mukanya. Tribute nshuti mwese ko muriko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu nama i Geneva mu Buswisi ku kibazo cya Ukraine. Ibindi kuri inkuru na Thomas Kamirindi.
Antony Blinken na Sergei Lavrov bari baherekejwe n'intumwa zabo abantu barindwi kuri buri ruhande. Inama yabo yamaze iminota 90 yonyine gusa muri imwe mu mahoteli akomeye y'i Geneva. Bayirangije buri wese yaganiriye n'itangazamakuru ku ruhande rwe. Ministri Lavrov w'Uburusiya yavuze ko imishyikirano yari ikenewe kandi ko yabaye ingirakamaro, yongeyeho ko izakomeza mu gihe cya vuba. Yashimangiye ko igihugu cye kidafite umugambi wo gutera Ukraine. Blinken wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yatangaje ko yabwiye mugenzi we ko Amerika izamurikira Uburusiya ibisubizo byanditse mu cyumweru gitaha, nyuma yabyo gato bazongera bahuri. Kubirebana n'uko Uburusiya butazigera butera Ukraine, Ministre Blinken yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo batabyemera na gato. Yasobanuye ko yari yinjiye mu nama azi neza ko nta myanzuro iri bufate. Ati igikuru noneho ubungubu mu ntangiriro nuko turi mu nzira yo gusobanukirwa ibyifuzo bya bamwe n'abandi. Blinken yemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'inshuti zayo badashobora kwemera ibyo Uburusiya busaba, birimo ko impande zombi zigomba kugirana amasezerano yanditse ku muryango w'ubutabarane w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja Atlantika, OTAN, utazigera wemera Ukraine nk'umunyamuryango wayo kandi ukemera gukura ingabo n'intwaro zawo mu bihugu by'Uburayi bw'Uburasirazuba. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo basaba Uburusiya gukura ku mupaka wa Ukraine abasirikare babwo barenga 100,000 n'ibikoresho by'intambara bya rutura bwahashyize. N'ubwa kane abayobozi batandukanye bo mu bihugu byombi bahuye imbona nkubone ku kibazo cya Ukraine muri iyi minsi 10 ishize.
Urakoze Thomas. Igitero c'indege cyakozwe ku ibohero ryo muri Yemen cyakomerekeje cyongera gihitana ubuzima bw'abarenga 100 cyongera gikomeretsa abandi sinzi. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Murantunga Team Ishimwe.
Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byatangaje iyi nkuru bivuga ko abandi bana batatu nabo bahitanywe n'ikindi gisasu cyaturikijwe mu majyepfo y'umujyi wa Hodeida. Umuryango urengera abana Save the Children ni wo watangaje ko aba bana bapfuye barimo bakinira mu kibuga cy'umupira w'amaguru kiraho igisasu cyaturikiye. Inyeshyamba z'abahuti zagaragaje amashusho ya video ateye ubwoba, amashusho yerekana imirambo y'abantu bahitanywe n'iki gitero kibasiye gereza iherereye mu majyaruguru y'akarere ka Sada. Iki gitero kibaye nyuma y'iminsi 5 izi nyeshyamba z'abahuti zigambye kugaba igitero cyatanye abantu batatu mu mujyi wa Abu Dhabi uherereye muri Leta za Emirates z'Abarabu. Ni intambara imaze imyaka igera kuri 7 zirwana. Leta za Emirates ziyunze z'Abarabu yatangaje ko izihorera. kuri ubu abaganga batagira umupaka baravuga ko ibitaro byo mu karere ka Sada byuzuye nyuma y'igitero cyagabwe kuri gereza. Umuyobozi wa Croix Rouge Bachel Omar nawe yashimangiye aya makuru yumvikanisha ko abantu bagera mu ijana bapfuye ndetse abandi bagakomereka.
Ayo makuru yo hirya no hino kwisimajeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri site yacu wezitatu akaburungu radio yacu akaburungu.com mushobora no kuyasanga kuri YouTube na Facebook mukanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, bamwe mu Barundi bakorera imirimo mu misozi miremire ya Minembwe iri muri territoire ya Fizi mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batate umutima uhagaze n'ukuntu abajejwe inzego z'umutekano babahohotera babita abagwanyi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari mu Minembwe.
Aba baturage b'Abarundi barenga ijana bakora imirimo y'ubuhinzi n'iy'ubwubatsi ndetse no gutwara za moto mu karere ka Minembwe kari mu birometero birenga 250 uvuye mu mujyi wa Uvira. Bagaragaza yuko bakorera amafaranga ariko iyo batashye basubiye i Burundi bafungwa n'inzego zishinzwe umutekano zikorera muri Fizi kuko babita imbonera kure. Abandi redi tabara mu gihe abandi nabo bitwa abagwanyi ba Colonel Makanika uyobora umutwe wa twigwane ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge. Kubw'Imana Bienfait amaze umwaka wose mu Minembwe akora umurimo w'ubuhinzi, yabuze ubujya asubira iwabo mu Burundi kubera atinya ko ashobora gufungirwa mu nzira no kwamburwa amafaranga yakoreye.
Iyo tuvuye mu Minembwe nko mu mukoko bariyeri sibiri uvuye kwa murima bariyeri gira gatatu n'iya kabiri zose iyo bagufashe bavuga ngo urumurundi zani cyangombwa ukakimwereka mwama bagusaka amafaranga zose waciye bakazikwa kandi bakagenda bahamagarana imbere bashika imbere naho ibaraka urabereka bakakubwira ngo zana tukwandike mu gitabo yuko ngusohotse. Amara kandi agashavuga ati sandurare izo sandurare mu nzira zose babazi kunyaze ukavuga ati je ntazo mfise izo mfise ngize bavuga ati kura mahuzu yose nitutagusangamo uhamagara banyu bakoheza ifaranga hanyuma atazibonetse ucufunga mugasha. Ngo bamwe bariko bavuga ati turimbonera kure tuvuye kugwana.
Thomas Ndagwarukiye nawe ni umurundi ukorera imirimo y'ubwubatsi mu Minembwe ashimangira yuko yabuze ubujya subiri wabo.
Ikibazo dufise nuko tugere ino tujye gushingera ariko hagera gutaha kibazo kikabinzira tadushika mu nzara ndufaranga twakoreye bakatutwaka rugashika atakintu tujanye bakadutoteza ngo turabarundi. Ino niko ndaje kweneza umwa nabuze kunta kubera inzira zabaye nabi cyane ndatiye ati nishika mu nzara nutwo njanye baramfunga bangirire nabi cyankwe nutwo njanye batunyake nyene nuko nyene ivyo nti.
Kubera ubujya abarundi bakorera mu Minembwe bahohoterwa banyuze mu ibarabara rya Fizi Uvira usanga bamwe muri bo barimo banyeshuri biga kuri kaminuza ya Minembwe bemera bakagenda n'indege kubera gutinya ko bashobora guhohoterwa. Sindayibagira Fisi yiga kuri kaminuza ya Ebenezer ya Minembwe.
Nkanka jewe igituma inzana indege vuye mu mwami wa Rusenda nk'umuntu yaronse bourse kuza kwiga kuri Université Ebenezer de Minembwe bo abaturanye ntuyemwe kenshi ntibemera yuko turi ku ishuri kumvuza umutekano iyo duciye mu barabara nk'abantu tuye tuvuga ikirundi bamadushira hamwe n'abantu bavuga ikirimi cy'umu cy'ikinyamurenge urumva twese tuba victime cyo kimwe nk'abanyamurenge. Kenshi bakunze kutwita amazina menshi baca bitwa batwita yuko turaba dushigikiye gumino dushigikiye batwigwaneho abandi bakatubwira yuko turaba FNL tugiye gufasha bamayimaye urumva twese dushatubura ikibanza nyamukuru dushobora kuba turimo.
Aba Barundi bakorera imirimo yabo muri Fizi hari to basaba userukira Burundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo.
Turasaba ambasadere ari Kinshasa wacu yuko yo tuvugira akaza adukurikirana ikibazo tugenda duhorana twese Abarundi akagira icyo tuvugira ko kugira tureke kuguma duhohoteko turakorera amafaranga kabisa tugakura abanyagihugu kubera nta kuntu ukorera umunyagihugu hamugacongera ukanyago umva baba baje gukora iki nitwo twojanye twodufatiye umuryango natwe tukama dushikana ubusa.
Ntwagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa territoire ya Fizi kuri iki kibazo cy'aba Barundi bahohoterwa ntibyadukundira si mu mihanda ya Minembwe yonyine. Aba Barundi bavuga yuko bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita abagwanyi. No mu mwaka ushize muri territoire ya Uvira yitwa muri Sange hari Abarundi 30 bafunzwe bitwa abagwanyi. Vedaste Ngabo kubwa Radio y'Amerika Minembwe mutarakivuye epfo.
Tugushimire Vedaste mu Rwanda naho sentare nkuru ya Nyarugenge yasubiye kwihweza urubanza abanyagihugu ba Nyarutarama mu gisagara cya Kigali baregamwe leta y'u Rwanda gushaka kubambura amatungo yabo ni nkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric bagira ubusa ari Kigali mu Rwanda.
Ababuranye bose kuri uyu wa gatanu umucamanza yabasabaga kurasa ku ngingo bakirinda kwinjira mu mateka y'ikibazo kuko ari maremare bishingiye ku gihe kimaze hafi ya bose barayigera gusubirana uburenganzira ku mitungo yabitimukanwa. Abanyamategeko bunganira umujyi wa Kigali babwiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko abaturage bari kubimura kuko bari batuye mu kajagari bavuga ko bubatse badafite ibyangombwa bibemerera kubaka bijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Ikigaragara hari amagena agaciro umujyi wa Kigali wakoreye abo baturage ariko abatanyuzwe bagakora yandi magena agaciro yabo. Umujyi wa Kigali wakunze kumvikana ubwira urukiko ko utemeranije nabo baturage kuri ayo magena agaciro. Abarimo bwana Jean de Dieu Shikama barasaba urukiko kwemeza ko umushinga wagombaga kubimura warengeje igihe bityo bagasaba uburenganzira bwo gusubirana imitungo yabo. Barega kandi basaba indishyi ikwiye mu mafaranga indishyi ingana n'amafaranga 5% y'umutungo kuri buri muturage kuko umushinga watinze indishyi batewe n'igihombo umushinga wabateje n'igihembo cyikurikirana rubanza ku munyamategeko bunganira. Munyamategeko Innocent ho kubwayo bunganira itsinda rigari muri uru rubanza ashingiye ku mategeko yabwiye urukiko ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa. Yasobanuye ko umutungo wavogerwa gusa gihe habayeho ibikorwa by'inyungu rusange kandi nabwo bikaba mu bwumvikane hagati y'uwimura n'uwimurwa. Uyu munyamategeko akavuga ko umujyi wa Kigali wagombye kwirengera ingaruka zose wateje zo gukererwa kubahiriza ibikubiye mu masezerano wagiranye n'abaturage. Yabwiye urukiko ko kuva umushinga wo gushaka kwimura abatuye i Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro watangira ibiciro by'ubutaka bimaze kwikuba inshuro eshatu. Aravuga ko byibura ikibanza cy'amafaranga make i Nyarutarama kitajya munsi ya miliyoni ijana. Umujyi wa Kigali butsimbaraye ku nzu uvuga ko wubakiye abo baturage bakazazimukiramo ariko bo ntibabikozwa. Baravuga ko badashobora kujya gutura mu magorofa bashonje. Bamwe mu baburanye baravuga ko umujyi wa Kigali ukora icyo bise kurobanura ku butoni. Babwira urukiko ko hari indi midugudu umujyi wa Kigali wimuye abaturage ubaha ingurane ikwiye mu mafaranga bityo ko nabo badakeneye ingurane z'amazu. Umujyi wa Kigali ntubasha gusobanura urukiko uburyo abaturage bubatse mu kajagari ntubategeke kugasenya bakarinda bagira ibyangombwa by'imitungo yabo ari nabyo washingiye ubabarira ingurane batumvikanyeho. Bakibaza impamvu bavuga kuri kubaha ingurane y'amazu mu gihe ubusanzwe wubatse akajagari ategekwa kukisenyera atabikora agatanga ikiguzi cy'abakozi basenya ku kajagari. Ikindi impande ziburana zitemeranyaho, umujyi wa Kigali uravuga ko aba baturage bubatse batura mu kajagari bihabanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Ni mu gihe harimo n'abahageze mu mwaka w'ibihumbi bibiri igishushanyo mbonera kigasohoka mu 2015. Umunyamategeko ubunganira akavuga ko nta itegeko ryateganije ingurane ikwiye y'inzu. Iri tsinda rikiburana rigizwe n'imiryango 22 yahoze mu nzira z'ubuhuza n'umujyi wa Kigali buza kunanirana mu mwaka ushize 2021. Ariko hari irindi tsinda rigizwe n'imiryango isaga 70 naryo rirega umujyi wa Kigali. Iki ni ikibazo gifata umuzi mu 2017. Umujyi wa Kigali uravuga ko aba baturage batuye mu kajagari bagomba kujya gutura mu busanza mu mazu yubatswe n'umushoramari. Abaturage bo bagakomeza gutsimbarara ko bakeneye ingurane ikwiye mu mafaranga. Ni ikibazo kireba imiryango isaga 1000 kugeza uyu miryango ibarirwa muri 300 niyo yemeye kwimuka yerekeza mu busanza. Uru ni urubanza inzego z'umutekano zidakuraho ijisho ugeranije n'izindi manza. Nta muturage usanzwe wemererwa kwinjira mu rukiko ataje kuburana. Iburanisha hari zakomeza ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Tugushimire Eric. Mu Burundi abagendana ubumuga bavuga ko leta ikwiye kubafata mu mugongo kuruta uko bikogwa uno munsi mu bijanye n'ubuvuzi cyo kimwe no mu bijanye n'amashure. Mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu n'uburabi by'amashure bavuga ko ibibazo by'abagendana ubumuga bizwi ariko ko bagenda baratorera umuti kimwe kimwe. Inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi bayo dusomegwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Nkuko bivugwa na Leonard Nkunzumuhari, umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani rw'abagendana ubumuga mu Burundi, abagendana ubumuga ntibakwiye kwama bibaza ko ibigo ari byo byo guhurumbira. Kubwiwe bari bakwiye gufashirizwa mu kibano aho baba hakakirwa mu bigo abakeneye ubuvuzi budasanzwe.
Umwana agendana ubumuga niyoroherezwe yige hajya hafi hari ama ecole ordinaire, bakureho zijya nzitizi zose zimubuza gushika ku ishure n'ukumererwa neza nk'abandi banyeshure. Yoroherezwe hanyuma yige hafi yahavuka. Icyo ni ikintu gikomeye gose.
Mama Angeline Ntahokaja, umubikira w'umuryango wa Bene Teresia bafise ibigo vyita abana bafise ubumuga bw'ingingo, avuga ko leta ikwiye kongereza inguvu mu gushigikira ivyo bigo mu bijanye n'ubuvuzi na cane cane mu bijanye n'ibikoresho nyunganira ngingo.
Ngaha rero muri iki kigo n'abantu bafite ubumuga bw'ingingo atari nk'uwo nyene usanga bagwaye, rero uwo muntu afise igihimba cy'umubiri abuze iyo ngingo abuze wewe kujikuri urabona ko icyari gikwiye ariko umusubiririza iyo ngingo abucitse kuguru umugurira kuguru acitse kuboko kujikuri uwo muguriye kuboko bitwara uburyo burebure cyane hari kugambira ama operation yabo usanga zinje cyane hanyuma hariho aba bantu usanga ukuguru kumwe iproteze umugurirana n'ikirenge n'ukuguru kose nkubwo batwara kwacikinga ubudafise muriyoni n'amajana 5 hajya nta kuguru cyo kugurira umwana
Leonard Nkunzu Muhari umunyababanga nshingwa bikogwa mu runani rw'abagendana ubumuga nawe nyene asaba leta ko yogerageza ikavura ku buntu ubumuga bwose abo bagendana ubumuga ndetse n'abageze mu zabukuru kubwiwe ingingo yo kuvura abana bari munsi y'imyaka 5 izayunganira mu gupima gusa ariko iyo hageze kugura ibikoresho nyunganira ngingo iyo ngingo ntaciheza ngo ifashe abagendana ubumuga bw'ingingo
kenshi bafasha mu bijanye n'ama consultation mu bijanye n'ama kine ajya ama séance de kine mugabo bijye bijanye na appareillage bisanzwe arivyo bizimbye cyane tugira tuti appareillage nazo nyene nizibandanye ziba gratuit novisque kuri abo bo bamwe do 5 kubera ari umugambi national witwarareke bose hanyuma nabo bashobora kuronka ivyo bakeneye
Sibomana Dominique umugenduzi mu biro vy'intara biraba ivy'amagara y'abantu mu ntara ya Gitega avuga ko leta igume igira utwigoro mu bijanye n'ubuvuzi ariko kandi agasaba urunani rw'abagendana ubumuga gukomeza ubuvugizi kugira ngo abagendana ubumuga babandanye bashigikirwa
Ikibazo turakibona turakizi mu magara y'abantu kuko twamatwagiranye inama n'abarongoye intwaro hariho umugambi baratwemereye yuko bazoshobora gufasha mu kuvura abantu bagendana ubumuga bwo mu mutwe rero ikinaco cabandi bafise ubundi bumuga nizera yuko naco kizwi mu ntwaro tugasaba naba bafise baraba abantu bagendana ubumuga butandukanye bakegera ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nabo bakaraba yuko icyo kibazo kitokwakirwa nabo bana bafise ubumuga butandukanye bagashobora kuba prena charge
naho kubijanye n'ibisabwa mu by'amashuri Sengiyumva Eric umugenduzi w'indero muri komine ya Gitega avuga ko ubushikiranganje akukira ukurikiranira hafi ikibazo cy'abana bagendana ubumuga uwo mugenduzi avuga ko bamwe mu bagendana ubumuga boroherezwa mu mashuri kandi bituma bamenya ku rugero rushemeye mu bibazo bya leta
ku kijyanye n'ingene ababigisha bo babahembwa nk'ikumutwenzi kumutwenzi biga mu bandi bana bakomeye nta kuvangura kurimwo bigishwa n'abigisha bafise matricule izi za ecofo kristerwa aha kumushasha za mushasha ya mbere biga mu bandi mwarabonye ko kiretse ko babagirisha formation rya shirahamwe gihaye kubagirisha formation kajya irya initiative yo kugira formation yabajya bigisha iyo hageze gutanga akazi ntibanida gukora ikibazo nk'abandi kiretse ko baragirishijwe formation mukandazi na leta ari ikintu yarose cyayikabona ubufasha yogira ko hariya na hari ntikibuza yuko igira intervention mwo mwanya bigashoboka tuguma tubona yuko abo bana tarabo guta mu nzira uko bigenda kose bategerezwa kuzoherekezwa
uwo mugenduzi amenyesha ko mu nteguro y'inyubako z'amashuri atari hake bategekanya utuyira tworohereza abagendana ubumuga kugira ntihabe intambamye zibabuza gushika mu masomero
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tubibutse mwese ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamina ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tukivuga ku Burundi bamwe mu bapfasoni bakora ubucuruzi bubaye abaye mu mabarabara atandukanye y'igisagara cya Bujumbura mu Burundi basaba leta kubashigikira bakaronswa ibibanza badandarizamwo mu Burundi haraheze imyaka igera kuri 5 ubudandaji bwo mu ibarabara buhagaritswe mugenzi wacu Diane Nini nazwe yatumiye Madame Maria Goretti ndacyayisaba umuhuza bikogwa mwishyirahamwe dushyire hamwe jerwe guteza imbere agateka k'abakenyezi n'abigeme mu Burundi yatumiye kandi umufasoni yitwa Genevieve Ntiyabose yemeza ko yahohotewe n'abapolisi bamuziza kudandariza mu ibarabara Madame Ntiyabose atangura asigura uko vyamugendeye
urabona ko ajyaraho ndandarirya ibintu by'ibyamwa ajya yari amatunda n'amabungo bari bamenye hasi kuko ko ariko turagwanira igiseke turabona nyine ko ariko byamura duko atari ubwa mbere cyangwa se ubwa kabiri biba kuko nibyo by'iwabo nyine tusanzwe tubimenyereye mugabo rero ikintu cyatumye ngwa hasi ni uko yanteye umugere mu mutwe mu kanya mbona njyamye hasi nyine yikangwe nyine ubwenge bugarutse aho bavuze kirekanera urumuntu bajene kwa muganga bakabanyerura bangara mugasho amangiye mugasho je ndababwira ati none kubera ikintu cy'amunterura mungara mugasho kaba kimudashaka kutwumviriza kugira mwumbi kintu soba dupfana uyo mupolisi bashavuga ngo nzikunda nguzi ngo muradi uko mu dandari gahandi batagira amategeko bavuga iko mukurabize ko hatagira amategeko mugabo ukuraba mukaregera kuko natwe turonderera imiryango n'uyo ariko aragira ibyo nawe nyine ariko arashaka kwimbabura iyo yokwaka mugabo rero nagire umuntu ababadundi tugakora tubona ko turiko turakora kugira turabe ko bwocana kabiri nibashira kandi kunyumviriza bashira mugasha mukanya bashobangira muri zone rehero muri zone rehero ncandagendayo ndarara ino wagiye kungurayo imisantere niwanguyeyo basi
Mustanteri turiko turakumva Mustanteri yagukuyemo ni Renovatwa yari yatwemere kuza mu kiganiro ariko yatubwiye ko ari mu nama ku munota wa nyuma uwo uvuga yagukubise umugere ni Indega Genevieve waramubonye
uwankubise wanayo umugere
yego
ngenda mu nzi ni wahajyanye ne nibabiri nibahajyanye ne nibabiri bashabigira ingare birirana ntuze bitwa shirirana kego
no mu police
na bapori
hanyuma uravuga Genevieve ati turahaja nubwo bitemewe n'amategeko baravuze ko hari ahantu bitemewe n'amategeko kuhakorera kuki none mubandanya mujayo
kubandanya tujyayo kubera tubona ko handi twoshora kugenda kubera nta handi dusise kugenda kuko hose haruzuye na namwe twoshora kujya gukorera kubera naho tugiye gukorera hose ntibemera basaba kutubwira ngo dutange amahera y'imbuga ngo dutange ibihumbi ijana by'imbuga natwe tugaca tubona umutahe wonyine dukoresha ni muto none twoca tugenda kurondera handi twojya gukorera gute natwe tukagira n'imitahe kandi imitahe nayo nyine ni bonyine bayimaze burya hajya ntubone turahahombera turakubitwa twose hajyanye ntugire ngo ni bwa mbere bibaye niko byama byabaye iminsi yose
Genevieve turi kumwe na Madame Goretti wewe ari mu ishirahamwe dushire hamwe rijeje guteza imbere agateka k'abapfasoni n'abigeme Goretti murumvise ubuzima Genevieve abayemwo igice Genevieve arimwo bagishira mu gice c'urudandazwa rutemewe n'amategeko mu gihugu c'u Burundi murahuriza hamwe na leta ko urudandazwa rukogwa nabo bapfasoni rutemewe n'amategeko rubwirizwa kuja muri ico gisata c'urudandazwa rutemewe n'amategeko ga Goretti
ubwambere hoho ubwo rudandaza rukogwa n'abakenyezi benshi abafise uburyo buke cyane baba mu makarsie yo hirya cyane hariya uraruko gisagara bakagira ingendo ndende bakarangura utwo tuntu hamba bakagerageza kurondera ahantu bashobora kuronka ababagurira aho rabo ni mu gisagara ni kuri ubabonye birababaje cyane kuko ubwa mbere badandaza utuntu duke tw'uburyo buke hanyuma bakamara uwo munsi wose n'abana ku mugongo batembera hirya no hino rimwe na rimwe bagenda binyegeza nyene kuko urumva ibyo bakora ntibyemewe ni ukuvuga n'ubuzima bubabaje cyane
murumva
urudandazwa rwemewe icyo ni cyo kintu cya mbere ndagasigoye urumva rero naho ushaka kugira igikorwa cyo kugira ngo ubegeranye ubaganirize umbure urabe nyine bokwicara hamwe bato bakorera uruhande rumwe ntibishoboka ntibirashoboka kuko mwese avuga ati reka manze ndonkutu reka ngire gutya reka ngire gutya ni ukuri no kubakurikirana ntibyoroshe kandi rero navuga yuko mbere benshi usanga ari n'abavuye ruguru bakamanuka bakiri bato hama bagaca bakurira muri ubwo buzima ni ikibazo kiyaguye ajya tubona gusa bikoreye tujya tuntu umugabo ni ikibazo kinininya cyane mu bijyanye no mu mibano mu bijyanye n'ubutunzi uburyo nyine leta yari ikwiye kukirara ikagifata mu ntoki hanyuma imvura ikaraba umuti utunganije neza bashobora guhereza abantu nk'abo
mbega Madame Gore iyo bavuga ngo umuce w'abo bantu badandaza bari mu mabarabara uja mu mice y'abadandaza urudandazwa rutemewe n'amategeko hariho ibwirizwa rihari rikavuga ngo ibujumbura mu Burundi Gitega Ngozi kirazira kudandaza itegeko riba rirenzwe ko niryahe hanyuma ababikora baraze mu mategeko
oya nibaza yuko itegeko bijyanye n'ubudandaza ntibaza ko ndazi kuko urumva abadandaza abantu baba bazi abantu baba banditse hariho ishirahamwe ribakira bakabico bazokora bazokorera urumva abo mu barabara n'ukuri nta hariho nyana namwe byanditswe bakora ibintu nyene bitazwi bidaciye amategeko ko abadandaza bose barafise n'igitabo cyerekana ko ari abadandaza biratunganije ahubwo uwo vuga uti none abadashoboye kugira urwo rudandaza ikibanza cyabo nabo ni kihe ngo singirwa gute n'ibikorwa byabo gutunganirizwa gute bo kwigishwa gute bo niho navuze ko ari ikibazo cyagutse cyane rino urudandazwa rwasinyime rutunganijwe n'amategeko agenga icyo cyo ni kugifashe ubirabye n'ikibazo cyo kirafata inkuniya cyane ni kuri ndabona yuko nta igisagara cy'ibujumbura abakibyeje bakwiye kwicara bakabahamagara kuko urumva bahaye ibibanza muri kotebu ninde basangayo ko bafite ka gatahe gatonye aho bagurirwa nawo mu gisagara urumva hariho bakaganira bagasora umuti
ndereka twakire Jean Claude ku murongo wa telefone ni umukunzi w'ijuru rya Amerika afite utubazabaza Jean Claude uherereye he
muri saa muri Zambia akabazo kanje nukabazangira nka bose ko ari babiri ni giki baba bariko barakora kugira ngo abo bantu bakora urudandazwa rwo mu ibarabara bakingirwe nk'abandi nk'uko biri mu bindi bihugu ko babibona ngaha abantu badandaza mu ibarabara mbere ni nabo benshi kandi barubahirizwa neza kuko burya umuntu ajya mu ibarabara kudandariza ku mubare w'ibarabara ko niwe mutaba afite nawe afite umutaba kuza gukota amazu kugira ngo adandarize muri ayo mazu cyangwa adandarize mu rugo muri ayo mabutike yandi
urakoze Jean Claude ngaho muri Lusaka Zambia ndahera kuri Madame Genevieve umvise akabazo ka Jean Claude avuze ngo mwokora iki ariko wese ndakubaze ngo mwokora iki ahubwo muramaze kuvugana n'abajeje intwaro mukabatura ikibazo mufise nimba mwarakibatuye babishoye gute ca gihe mwahura na musitanteri umaze gukubitwa yakubwiye gute hari kwakugwa iki kugira ngo iki kibazo cyanyu gikogwa hari cyo abajeje intwaro barababwiraga Geneve
twaraganiriye mwabona nyine twaricaye turi kumwe hajya turaganira ndababwira byose ingorane z'iwanjye zose ndababwira n'ingorane duhora tubwira hajya twese yavuze ko icyo kibazo bagiye kugikurikirana bagiye kucicarira bagomba kuraba ahantu badodushira kugira ntituramenya rero hari aho badodushira kuko batubwiye ntibakeneye abantu mu ibarabara ntibakeneye abadandaza bahereza utuntu mu ibarabara
Madame Goretti ndacyayisaba murumvise akabazo ka Jean Claude wo muri Lusaka Zambia ahanini nibaza ko yaragatumbereje kuri we kubera we Geneviève kiriko kirakogwa n'icokorwa sinibaza ko ari byinshi abizi ko hokogwa iki kugira ngo kino kibazo gikemuke ni giki muriko murakora amashirahamwe atandukanye haranira gateka k'abapfasoni n'abigeme ga Madame Goretti
icyo dukora icyambere ni kurambye n'abakenyezi bashobora ahanini gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kubafasha mbere bimwe na bimwe no kuronka umutahe mugabo rero abakenyezi muri ariko nibo benshi muri bo bakize ibyo rero bigatuma batari nk'umushahara ku kwezi nk'uko abandi bashobora kugenda kwisabira akazi ni banki hama bagatanga kino kwita
ingwati
ibisabwa bagashobora kuba bafite ingwati none abandi nabo batari muri iyo migwi ikibazo nyamukuru ni mbega bo bisabigenda gute kubera ko mu gutangurira hasi bo bakeneye mbere make bashobora gufungura ku munsi ku munsi kandi kenshi usanga abasenyezi nyene mbere bafite n'utwana twinshi bafite umuryango nyene ukiri muto ukeneye ibintu byinshi nicyo gituma ari ikibazo cy'amashyirahamwe ngo twokora gutyo gusa ahubwo harimo ibintu bibiri nyamukuru leta iriko itunganya gute kugira ngo abantu bose bashobore kuronka amahirwe no kugira ngo bashobore kuronka uburyo bwo kwiteza imbere icyo nicyo nyamukuru mbega kugira ngo bamenye ababikeneye gusumba n'abandi bogira iki
iki cyari igice cy'ikiganiro muri sanga mgenzi wacu Diane nini nahazwe yabatunganirije ku kibazo cy'abafasoni badandariza mu mabarabara y'igisagara cya Bujumbura mu Burundi ikiganiro cyose gikwiye kiri kuri we akabarungu radio yacu vewe akabarungu com muje ahanditse muri sanga murabe ico ku munsi wa kabiri aha rero niho turangirije amakuru twari tubafitiye muri aka kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategugwe yongere abashikire kuri mikoro mari 10 nanje Fidel Niyongabo ibiganiro n'amakuru byari bihagarariwe na Edigwema vyashizwe hamwe na Dieudonné Cyubahiro ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kuroranikwa.